imwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www radio yacu vewa.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro, kandi ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Binyuze muri gahunda y'igihugu yahanga umurimo, guverinoma izakomeza gushyiraho uburyo bufasha abarangiza amashuri kwihangira imirimo no korohereza kubona inguzanyo zo gushyira mu bikorwa imishinga yabo.
Uyu ni Edouard Ngirente, umushyikiranganji wa mbere w'u Rwanda, avuga ku migambi leta y'u Rwanda ifise mu myaka indwi iri imbere yo kunagura igisata cy'uburezi. Mu makungu naho, Michael Flynn yahoze ari umuhanuzi mu bijyanye n'umutekano mu gihugu hagati ha muri Leta Zunze za Amerika yagiriwe n'icyaha cyo kubeshya ubutungane. Papa Francisco, umwungere wa Ekereziya Katolika, uyu munsi yatiye abasaserdote 16 mu gihugu cya Bangladesh. Perezida mushasha w'igihugu cya Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, yaragenye abasirikare babiri bakuru bakomeye mu bibanza bikomeye cyane by'abashikiranganji muri icyo gihugu cya Zimbabwe. Izi nkuru rero n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi tukaba tuzigaruka ko mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Radio Ijwi rya Amerika, reka tuyahere mu yavugwa hirya no hino ku isi. Perezida mushasha w'igihugu cya Zimbabwe aherutse gushingwa ayo mabanga, Emmerson Mnangagwa, yaragenye abasirikare babiri bakuru mu bibanza bikomeye by'abashikiranganji. Iyo nkuru yatangajwe ejo ku munsi wa kane ku mugoroba na televiziyo y'igihugu cya Zimbabwe. Abahurikiye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi barakumiwe muri iyo leta nshasha igizwe n'abashikiranganji 22. Ibyo byatumye akizero kawo Mnangagwa ashobora kugena leta ihurikiyemwo bose kurusha we yasubiriye Robert Mugabe kazimangana. Mugabe afise imyaka 92, yatwaye igihugu cya Zimbabwe mu kiringo cy'imyaka 37, yatanze imihoho mu ndwi iheze abanje kuremerwa hamwe n'inyuma yaho akuriwe ku butegetsi n'abashikiranganji amateka bo ku mugaba bo mu mugambwe wiwe ZANU PF bamukuye ko icizere. Michael Flynn yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu mu biro bya Perezida Donald Trump kuri wa gatanu yagiriwe n'icyaha cyo kubeshya ibiro bya FBI bisanzwe biri mu matohoza ku kwivanga k'Uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze za Amerika yo mu mwaka w'2016. Ibyo byatangajwe n'ubutungane bwo muri Leta Zunze za Amerika kuri uyu munsi wa gatanu. General Flynn yahoze akorera iperereza rya gisirikare rya Amerika, abaye ubugira kane mu bahoze hafi ya perezida wa Amerika bakurikiranywa n'umushikirizamanza mukuru adasanzwe Robert Mueller. Flynn yagiriwe ku munsi wa kane n'icyaha cyo kuba yarabeshye mu kiga ku biganiro yagiranye na ambasaderi w'Uburusiya i Washington ku ntwaro ya Barack Obama, Sergei Kislyak, cyane cyane mu bihano Leta Zunze za Amerika yafatiye igihugu cy'Uburusiya. Wananyakumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira hi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, FM 99.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.3 radio yacu vewa.com. Reuters amakuru turayabandanya avugwa hirya no hino ku isi mu rugendo ari mwo mu bihugu byo ku mugabane wa Aziya. Umwungere wa Ekleziya Katolika ku isi Papa Francisco uyu munsi yasezeranije abaseserdote 16 mu nkuka y'imisa yabereye hanze ku murwa mukuru wa Bangladesh i Dhaka. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Claude Munyamagana. Claude, muratwumva?
Ndabumva neza.
Yego me, mwotubwira mu ncamake ingene ivyo birori byagenze?
Abantu babarirwa mu 100,000 nibo bitabiriye iyi misa yabereye Dhaka mu murwa mukuru wa Bangladesh. Biteganyijwe ko Papa aza guhura n'umuyobozi w'abayisilamu b'Abarohingya bahungiye muri Bangladesh bavuye muri Myanmar. Papa yamaze iminsi ine muri Myanmar mbere y'uko yerekeza muri Bangladesh kuri uyu wa kane. Gusa imiryango y'uburenganzira bwa muntu yavuze kutavuga ikibazo cy'Abarohingya yeruye ubwo yari muri Myanmar. Abarohingya ni banyamukire bamaze imyaka bamburwa uburenganzira bw'ibanze kandi batemerwa nk'ubwoko muri Myanmar, ahubwo bafatwa nk'abimukira bakomoka muri Bangladesh. Nubwo hari abamaze imyaka myinshi cyane muri Myanmar, imibereho yabo yasinzikaye kurusha mu kwezi kwa munani gisigare cyabatwikiraga kubarasa ikivunga abandi bagasamaho ku gahato. Ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje nk'urugero rwo kurimbura ubwoko bw'abasirikare 620 gufungira muri Bangladesh. Papa Francis yigeze kwamagana ibikorerwa Abarohingya, ariko abajyanama be barabimubuza batinya ko byashyira mu kaga abayoboke Gatolika bagera ku 650 baba muri Myanmar. Ibyo
urakoze Claude Munyandinda. Perezida Barack Obama yahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu gihugu cya Neymar mu rugendo arimo ku mugabane wa Aziya. Murambabarira, ari mu gihugu cha Bangladesh cy'Ubuhindi mu rugendo arimo ku mugabane wa Aziya. Ni inkuru dutegurirwa kandi twashikijwe na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Aba bagabo bombi bakomeye banahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel baganiriye ku byo bateganya mu buryo bwo guteza imbere amahoro mu isi nk'uko ibiro bya Dalai Lama bibitangaza. Obama uhuye na Dalai Lama ku nshuro ya gatandatu baherukaga guhurira muri White House mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize. Ibintu Bushinwa butakiriye neza avuga ko byatanga isura mbi kuko bushinja bwana Dalai Lama kugumura Abanyatibeti ku butegetsi bw'Ubushinwa. Dalai Lama w'imyaka 82 y'amavuko wanavuye mu bya politiki yabwiye Obama ko abahawe ibihembo by'amahoro baba bakwiye guhura bagahindura hazaza, agira ati uracyari muto kandi wakora byinshi. Nubwo abo mu kigero cyanjye batabona umusaruro wabyo, ariko abo mungana bo nta kabuza bazawubona. Obama avuye mu Bushinwa yanagiranye ibiganiro na Narendra Modi, minisitiri w'intebe w'Ubuhinde. Aba bategetsi bombi bakoranye neza kuva Modi yajya ku butegetsi, kandi umubano w'Ubuhinde na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wakomeje kuba mwiza kugeza ubu. Obama yanaganirije urubyiruko rw'abagera kuri 280 bahagarariye abandi. Ibiganiro byabereye New Delhi aho hava yerekeza mu Bufaransa.
Yakoze mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana. Amakuru hirya no hino turayabandaniriza muri Pakistani. Akagwi k'abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane bagavye igitero cy'ubwihevyi ku nyubakwa ikorerwamwo ubushakashatsi mu gisata cy'uburimyi cegukira imwe muri kaminuza za Pakistani bica abantu 9 abandi 35 barakomereka. Igipolisi cya Pakistani kivuga ko cyakikuje iyo nyubakwa yatewe gica gitangura gutana mu mitwe nabo bagizi ba nabi kugira kirokore abari baguye mu byara byabo. Uko gutana mu mitwe byamaze amasaha atari make kandi abarwanyi 3 bahasize ubuzima. Benshi mu basize ubuzima muri ico gitero cyo kuri wa 5 bari abanyeshuri. Umukuru w'igipolisi cya Pakistani yavuze ko abategetsi batoye ibirwanisho bito bito, amasasu hamwe na grenade 20 ziterwa n'intoki hamwe n'ibisasu bitashoboye guturika kuri ico kibanza. Ababibonye hamwe n'abategetsi bavuga ko abagavye ico gitero bose bari abagabo biyambitse impuzu ndende z'abagore kugira bahishire inkoho hamwe na bombe bari bitwaje. Radio Jiri ya Amerika mukirundi ni kinyarwanda makuru tu ya banda nilize muyavugwa mukarere kibiyaga binini mu Rwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko mu myaka indwi iri imbere izoteza imbere igisata cy'uburezi mu migambi wo kugira ubutunzi bw'igihugu bushingiye ku bumenyi. Ni mu gihe bitegiri by'abaheza amashuri ntibaronka akazi muri ico gihugu bibandanya vyiyongera. Ido ni do ry'inkuru tuyishikirizwa na Eric Bagirubusa ari i Rwanda.
Imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi agaragaza politiki y'uburezi mu myaka 7 iri imbere bwa Edouard Ngirente ministre w'intebe yavuze ko muri rusange urwego rw'uburezi rumaze gutera imbere ku buryo bugaragara nubwo hari naho bitameze neza. Uru ni urwego ubutegetsi bufata nk'ishingiro ry'izamuka ry'ubukungu mu myaka 23 ishize. Imibare itangwa n'ubutegetsi igaragaza ko mu byiciro bitandukanye by'uburezi nk'ibyumba by'amashuri n'ibindi byunganira ubumenyi byazamutse. Nko mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu 2013 umubare w'abigagamo basagaga 180,000 bangana na 25% n'ibice 4% by'abagombaga kwiga muri iki cyiciro. Muri 2016 umubare wabo nawo urasaga 200,000 bangana na 23.5%. Naho ku mashuri makuru na za kaminuza hagati ya 2015 harangije abanyeshuri basaga 100,000. Muri bi 16 n'imisago bangana na 16% barangije icyiciro cya mbere. Naho abandi basaga 8,000 bagize 79% barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Abasaga 5,000 nabo bari kuri 5% barangije icyiciro cya gatatu. Nubwo biri uko ubushomeri kubarangiza biganje mu rubyiruko bwo bukomeje kuvuza ubuhuha. Imibare ya 2017 irashyira barangiza kaminuza n'amashuri makuru kuri 27.7%, igashyira kandi barangije amashuri yisumbuye kuri 35% badafite icyo bakora. Ministre w'intebe ngire ntaragaruka ku ngamba mu myaka 7.
Binyuze muri gahunda y'igihugu yahanga umurimo, guverinoma izakomeza gushyiraho uburyo bufasha abarangiza amashuri kwihangira imirimo no korohereza kubona inguzanyo zo gushyira mu bikorwa imishinga yabo. Guverinoma yashishikaje kandi za kaminuza mpuzamahanga kuza gufungura amashami yazo mu Rwanda kugira ngo zitwunganye mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi busubiza ibibazo biri ku isoko ry'umurimo. Hazashyirwaho ikigega kigamije guteza imbere imishinga y'ikoranabuhanga no guhanga ibishya, Innovation Fund. Hakazanashyirwaho kandi ahantu hihariye hazafasha abanyarwanda n'abanyamahanga bafite impano zihariye kurushaho guhanga ibintu bishya.
Bamwe mu badepite barasanga icyo ari ikibazo cy'ingutu bagasaba kugira igikorwa. Depite Constance Mukayu harasanga urubyiruko rwagombye koroherezwa mu kubona inguzanyo mu kwihangira imirimo.
Mwatweretse abarangije amashuri badafite imirimo, ariko se ko ari benshi turabakoresha iki kugira ngo tubabusorube vuba nuko bakwihangira imirimo? Haba nibaza yuko wenda bashobora kuba rekonveriti cyangwa se bakagira bakigishwa imyuga kugira ngo bashobore kwikorera inganda nto n'iziciriritse. Kwabangabo bose ntabwo bazahabwa akazi na leta bakahagiba iyo rekonveriti, ariko turikanabahuza na secteur financier kugira ngo babone amafaranga yo gushobora kuba batangiza inganda zabo. Ndumva rero ku guhuza umurimo no guhuza ubumenyi no guhuza secteur financier hari byo byatuvana muri iki kibazo cyashomaje kuko kiraremereye.
Umukuru wa guverinoma akavuga ko Ministeri y'ubucuruzi n'inganda yagihagurukiye.
Aho ngaho Ministeri y'ubucuruzi n'inganda irimo kubishyiramo imbaraga mu kureba ko urugero nk'uriya mwana ukoze divayi izajya ku isoko gute kugira ngo n'ibyangombwa ture ko standards zabyo zuzuye ibone kuba yagurishwa. Abakora imitobe n'ibindi.
Naho Depite Pelagi Mukantaganzwa wagasanga byibura barangizaho kugira ngo bakomeze bashomere leta yakabashyiraho uburyo bwo kubahugura mu mugambi wo kubabyaza umusaruro.
Natekereje nise nta cyatekerezwa kugira ngo abo banyeshuri barangiza mu gihe batarabona akazi ngo babyazwe umusaruro, cyane cyane bakerekezwa ahantu dukeneye ingufu niyo bahabwa amahugurwa y'igihe gito, ariko bagakora mu bice bitandukanye bikeneye ingufu, ariko ntibicare ngo babe abashomeri kandi dukeneye amaboko.
Ministre w'intebe avuga ko iyi gahunda n'ubusanzwe yatangiye ihereye mu bizi ubuhinzi n'ubworozi.
Abo bajene nabo barimo kutufasha, ndetse bamwe muri bo batangiye kuba abamembers baza cooperative bagiye gufasha, akagenda agiye gufasha abahinzi gutunganya ishanga cyabo banarangiza akamera nk'ufashemo shares muri cooperative aho bati nange reka mfatanye namwe ubuhinzi. Ibyo rero binatuma urwo rubyiruko rwize izo siyanse na tekinoloji ruhera rutangira no kuzikora mu kazi karwo ka buri munsi.
Ufatiye ku bipimo byagenderwagaho mu kugaragaza umubare w'abashomeri mu Rwanda 2011-2014, abarangije amashuri yisumbuye ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu Rwanda cyagaragaje ko bari ku 9%. Kuba rero mu 2017 bari kuri 35% bitomora ko baba bari kubye hafi inshurenye. Nicyo kimwe n'ubushomeri kubarangiza amashuri makuru na za kaminuza 2011-2014 bari kuri 14%. None ubu bari kuri 27.7% nabo byumvikana ko bikubye hafi inshuro ebyiri. Kuri gahunda y'ubutegetsi mu myaka 7 ni ukuzahanga miliyoni n'igice by'imirimo mishya idashingiye ku buhinzi. Ni gahunda itari nshya ku yari isanzweho yo guhanga imirimo 200,000 buri mwaka kandi kugeza ubitarigeze igera ku muhuza ndengo ubutegetsi bwifuza. Uretse iki kibazo cy'ubushomeri kubarangiza kwiga mu Rwanda, abadepite baranagaragaza ko ireme ry'uburezi rigicumbagira. Impinduka za hato na hato zitaramba muri uru rwego zishyirwa mu majwi nka nyirabayazana y'ipfapfana ry'ireme ry'uburezi. Bivuze rero ko bigoye gushyira imbere intero yo kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi igihe haba hadafashwe ingamba zitajegajega. Ah, bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze mugenzi wacu i Kigali. Ibiganiro bihuza Abarundi arusha bigeze ku munsi wayo ugira gatanu. Byari biteganijwe ko kuri uyu munsi abanyepolitike b'Abarundi bahurira mu nama ya bose kugira bashikirize ivyegeranyo by'ivyo bashitseko mu mirwi itandukanye, ariko siko vyagenze. Ibiro by'umuhuza byabonye ko hava haba uguharira no kutumvikana, bigatuma bamwe biyonjorora. Umenshi makuru w'ico rya Amerika i Arusha, Claver niyo nkuru niyo yari.
Kugira ntagire abahava biyonjorora mu biganiro bihuza Abarundi canke ngo ukutumvikana kutwara umwanya munini, ibiro vy'umuhuza vyafashe yindi ntumbero yo gukoresha. Ubu abahinga karuhariwe mu biganiro bashimye guca mu migwi yose kugira ngo begeranye vyiyumviro abanyepolitike bahuriza ko n'ivyo badahuriza ko kuvyerekeye intandaro n'umuti ku ndyane zadutse kuva mu mwaka w'2015. Ibiro vy'umuhuza vyabwiye abo banyepolitike ko bizoca bishira habona urwandiko rurimwo ivyiyumviro vyabo vyose, munyuma bazosha bahurira mu nama rusangi kugira ngo baharire kuvyo batumvikanako. Ni mu gihe iyo nama rusangi yaritekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu. Ico bikoze amakuru ava muri iyo migwi avuga ko hari 40 bamaze gushikako. Nk'uruhanda rwa leta n'umugabo muri ku butegetsi iruvuga ko guhindura ibwirizwa shingiro bibwirizwa kubandanya kuko ari ubwigenge bw'igihugu. Uwo mugwi ntukozwa kandi leta y'ubumwe kuko ngo yoba ari yamagabura nyama. Umugabo bwa PDR utwagwa na Gabriel Banzawitonde uri muri uwo mugwi.
Nukuri turabye leta mfata kibanza nta kamarizanira Abarundi, nta kamarizanira igihugu, kandi twe turemera ko amatora 2015 yavuyeho kandi akaba ari inzego zitore na bene gihugu. Nibaza ko ubu rero mwimwanya usigaye icyo turadishinga nicyo gutegura amatora y'2020. Icyo gituma rero mbere kintu yakamo bagenzi banje b'abanyepolitiki bari mu mahanga baze kwifatanya n'abandi bataye mu Burundi nyuma y'ibiganiro, turasaba muhunza yuko yudufasha mu gutegura urupapuro rw'inzira. Ahari mu rupapuro turasaba cyane ko hojamo ingingo n'ibihano by'abantu bagira mu matora bagaca bikuramo, cyangwa abandi bantu iyo bananiwe mu matora bagatsindwa bagacafata inzira y'imigumuko no gutesha akaga mu gihugu.
Abo mu migambi tavuga rumwe na leta nabo mu byo bamaze gushika ko bavuga ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano yarusha bitokomwa komwa n'ubutegetsi buhari. Ikindi bamaze gushika ko no gukingira gateka kazi na muntu, gushiraho icuka ciza ca politike no kugura amaradiyo yugawe. Rebo Nsengenda ku Mana nicegeye cutwara umugambwe Sabanya Frodebu uri muri uwo mugwi.
Turabe ko bwa bwicanyi mu Burundi bwahagaze, bamwe batotezwa byahagaze, bamwe banyuruzwa bakazimangana bagatogwa ibiziga byahagaze. Bya bindi ko imigambwe idakora, amashyirahamwe yigenga adakora, amaradiyo adakora, byahagaze. Bya bindi ko itunga ry'igihugu ko rimeze nabi ku buryo ubushomeri, inzara, ubukene biguma byongerekana, byahagaze. Cya gihugu cyari cyarabivomo byahavuye mu nzira, cya gisirikare cya gipolisi byaperereza biriko birasambugwa, byahagaze. Ibyo byose duca twicara tubyumvikane tubirabe. Icya gatatu tuvuga tuti ishyirahamwe mpuzamakungu ni byo dufashe iki, twebwe twofashe iki, byose dushyira hamwe kugira ngo twubake cya gihugu.
Ugwa ruhande nyene rwashimikiye kugushiraho inzego zumvikanywe ko na bose kuva ku mukuru w'igihugu gushika hasi ku bakuru b'imitumba. Izo nzego ngo nizo zoca zishira mu ngiro amasezerano azova muri ivyo biganiro barimwo. N'uruhande rw'amashirahamwe yigenga hari ivyo rumaze gutanga nk'intererano nk'uko amakuru ava mu bari muri ivyo biganiro bitubwira. Harimo kudatahukana ibiganiro ngo bije kubera mu Burundi no gusaba ubudahangagwa kugira ngo abariko barashikiriza ivyiyumviro ngaho ntibazobizire. Bongera koko ibihugu vyakiriye impunzi vyo zikingira n'uko hojaho inzego zoshiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi. hanavuzo n'ikibazo cyo gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe no kujaho umugambi w'ubutunzi no gusaba imfashanyo. Imigwi yose yasaniyeje gushira hamwe ivyumviro inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatano kiretse umugurimwo leta nabo bari kumwe. Ubu rero ntiharamenyekana umunsi yo nama ya bose izokorana. Umwe muri abo banyepolitike yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atari igikorwa coroshe kuko ariho hazoca habera impari nyinshi ku bibazo nkoramutima. Arashima ariko iyo ngendo yafashwe n'umuhuza yo kubanza gushira mu rwandiko rumwe ivyumviro vya bose. Yemeza ko iyo nama izociba hamaze kuboneka nk'ibice 60 vy'amasezerano. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Arakoze Pierre Claver Niyonkuru yarusha. Ubu naho n'umwanya wa sport n'inkino. Muri siporo n'inkino, gutombora uko imirwi nserukirabihugu izokina mu mirwi mwirushanwa ry'igikombe cy'isi birangiye mu kanya i Moscow ku murwa mukuru w'u Burusiya. Mugenzi wacu Etienne Karikezi turi kumwe ngaha muri studio agira tubwira ingene vyifashe. Etienne, ndakuramutse kwanza.
Ndakusuhuje Louise. Nibyo koko uwo muhango twakurikiye kuri televiziyo wabereye imbere ya president w'u Burusiya Vladimir Putin ku ngoro akorera muri twa Kremlin, yari kumwe na perezida wa FIFA Gianni Infantino n'abandi bayobozi benshi bakomeye hari umupira w'amaguru ndetse n'abayobozi b'ibihugu. Icyo umuntu yavuga aroyize ubu nuko igishyika n'impumpu ndetse n'ubwoba bibaye bigabanutse ku makipe atanu ya Afrika, ayo ni Senegali, Misiri, Nigeria, Maroko na Tunisia, yabonye itike yo kujya gukina mikino y'isi mondiali umwaka utaha no guhita 14 ukwezi kwa gatandatu kugeza 15 ukwezi kwa karindwi umwaka utaha 2018. Icyahise kigaragara ku makipe ya Afrika nuko amakipe ya Maroko n'iya Tunisia ubu byaguye mu matsinda y'amakipe twavuga ko ari ibigugu y'inararibonye ku buryo kuzikuramo ntago byoroshye. Dore uko tombora genze rero mu itsinda rya A: Uburusiya, Arabia Saudite, Misiri na Uruguay. Mu itsinda rya B harimo ikipe y'igihugu cya Portugal, Espagne, Maroko na Irani. Naho mu itsinda rya C harimo Ubufaransa, Australia, Denmark, Peru. Mu itsinda rya D harimo Argentine, Iceland, Croatia na Nigeria. Itsinda rya E harimo ikipe y'igihugu cya Brazil, Ubusuwisi, Costa Rica na Serbia. Hari itsinda rya F harimo Ubudage n'igihangange, harimo Mexique, Suède na Korea y'Epfo. Itsinda rya G harimo Ububiligi, Panama, Tunisia n'Ubwongereza. Naho itsinda rya nyuma ariryo H harimo ikipe y'igihugu cya Pologne, Senegal, Colombia n'Ubuyapani. Muri make ni amatsinda navuga ni 8, amakipe ya Afrika ni 5 nyasubiremo ni Senegal, Misiri, Nigeria, Maroko na Tunisia. Icyo navuga ha Aloyzi abenshi batwumva bakurikira nuko amakipe asanzwe ari bihanganye muri Afrika, twava nk'ikipe ya Cameroon, ikipe y'igihugu cya Ghana, ikipe y'igihugu cya Cote d'Ivoire nta yarimo.
Egome, ariko imbere yuko tukureka bwo twibutsa ayo mahiganwa azotangura ryari.
Na bivuze gatuba mu kanya azatangira mu kwezi kwa gatandatu tariki 14 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka utaha, arangire tariki 15 y'ukwezi kwa karindwi. Ni ukuvuga ukwezi kose aya makipe azaba hatanira mu Burusiya ku bibuga bitandukanye. Umukino wa nyuma uzabera rero i Moscow.
Urakoze Etienne, namakuru tuzobandanya tubakurikiranira hafi kuva atanguye no gushika ku iherezo ryayo. Turakomeza ku makuru ya sport n'imikino. Dusimbire mu karere k'ibiyaga bigari kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda kuri telefone. Jean-Claude, ndabaramukije.
Mukomere cyane Aloise, amakuru yanyu.
Namahoro namahoro aho mu karere mu Rwanda mu nkino havugwa maki.
Urakoze cyane Aloise. Icyo nakubwira ni cyuko mwirushanwa rya Sekafa, ishyano rya Sekafa riteganyijwe mu minsi ya vuba guhera gusirejo, ikipe y'u Rwanda yamaze guhaguruka i Kigali yerekeza mu gihugu cya Kenya hazabera Sekafa, aho icyumweru umukino ufungura ikipe y'u Rwanda Amavubi izaba ikina n'ikipe y'igihugu ya Kenya Harambee Stars.
Egome, wumvise ikipe y'u Rwanda ubona yiteguye gute? Urabona yuko basa n'abazotahukana intsinzi cyangwa bimeze gute?
Urakoze cyane Aloise. Icyavuzwe n'umutoza Antoine Hey ndetse wungirijwe na Vincent Masani ndetse n'umutoza w'abanyezamu Thomas Wembo, baremeza ko bagiye gukora amateka akomeye bakongera bakegukana igikombe cya Sekafa. Uzi neza yuko mu Rwanda ikipe y'igihugu yigeze kwegukana igikombe hasi imyaka myinshi cyane muri 1999 ubwo ikipe ya Rwanda yatwaraga kino gikombe itozwa n'Umubiligi na Ndoba. Rero aho ni ikipe y'u Rwanda yaheruka gukoza imitwe ku gikombe cya Sekafa, umutoza rero Antoine He akaba yatangaje ko agomba kongera gukora amateka akisubiza kino gikombe baheruka kera. Ibyo ariko akavuga ko bizasaba ko n'abakinnyi bumva ko ari umurimo ukomeye bategereje bakitanga batizigamye, cyane cyane bakabigaragaza ku mukino ufungura aho u Rwanda ruzashyikirana n'ikipe ya Kenya ku cyumweru, hanyuma noneho mukino uzakurikiraho ku itariki ya gatanu ukwezi kwa 12 ikipe y'u Rwanda Amavubi ikazakina n'ikipe y'igihugu ya Zanzibar.
Urakoze Jean Claude Munyandinda, ubandanye udukurikiranira izo nkino tuzokugaruka ko mu yandi makuru y'inkino. Dusimbire mu Burundi naho mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka turi kumwe kuri telefone. Evariste murakomeye?
Ndakomeye neza cyane Louise, namwe muraho murakomeye?
Ego me turakomeye. Jean Claude Munyandinda mu Rwanda, tubwiye ibya Sekafa mu Burundi ho byifashe gute?
Niyo yenyine ibahanya kuvuga mu mupira w'amaguru nuko umugwi serikiye igihugu w'intama mu rugamba wavuye mu gisagara ku munsi w'ejo ugana igihugu cya Kenya, aho rero ugiye muri iryo higanwa rya Sekafa ry'umwaka wa 2017 ushira wa 2018. Umugwi w'intama mu rugamba rero kuko Munyandinda bivuze witeguye nkuko numvise bivuze nuko baba bakinyi y'abakizigenza b'umugwi y'abanumumenyereza bavuga yuko bafise umugwi ukomeye cyane n'umwaka bari bavuga yuko bizeye ko bashaka no gutahukana igikombe cy'umwaka cya Sekafa.
Ego mendetse by'umupira w'amaguru hari inkino zo kurushanywa n'imiduga ziriko ziravuga ko zimirije kubera Bujumbura, byifashe gute?
Izo nkino aroyeze ubu turiko turavugana ubwo ntari hafi y'igisagara cya Bujumbura nuko mu kanya zihejeje gutangura mu gisagara cya Bujumbura hagati, ngira ngo ibyiza byavuye muri iryo hitanwa ry'isiganwa n'imodokari umuntu azogerageza abitange ku mugaragaro ku munsi w'ejo nuko mu gisagara cya Bujumbura hagati ariko habera iryo higanwa ryo gusiganwa ku mamodokari rigizwe na bamwe mu bagendesha amamodokari baba bo mu gihugu kamere n'abaje bava hanze y'igihugu mu bihugu bibanyi eka no mu bihugu bya Burayi.
Urakoze na urabandanye uturonderera izo nkino ndetse udutohoreza n'andi makuru y'inkino tuzokugaruka ko mu biganiro byacu bigiye kuzokurikira.
Murakoze namwe.
Radijwi rya Amerika, turiko dusa n'abasozera ibiganiro byo kuri uyu mugoroba. Ariko imbere yaho tubibutse ko Michael Flynn yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu mu biro bya Perezida Donald Trump kuri wa gatanu yagiriwe n'icyaha cyo kubesha ibiro bya FBI bisanzwe biri mu matohoza ku kwivanga k'Uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze za Amerika. Amatora yabaye umwaka uheze 2016, ibyo bikaba byatangajwe n'ubutungane bwaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Afrika naho twababwiye ko Perezida mushasha w'igihugu cya Zimbabwe aherutse gushingwa ayo mabanga ariwe Emmerson Mnangagwa yagenye abasirikare babiri bakuru mu bibanza bikomeye by'abashikiranganje. Iyo nkuru ikaba yatangajwe ejo ku munsi wa kane ku mugoroba na televiziyo y'ico gihugu cya Zimbabwe. Muri Afrika kandi ku isi naho habakagwi k'abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye bagavye igitero cy'ubwihevyi ku nyubakwa ikoreramwo ubushakashatsi mu gisata c'uburimyi cegukira imwe muri kaminuza zo mu gihugu cya Pakistani, bica abantu 9 abandi 35 barakomereka. Bashire mu basize ubuzima muri ico gitero akaba ari abamenyeshamakuru abangeshuri muri amabarira bo muri icyo gihugu cya Pakistan. Akaba ari naha rero turangirije amakuru twabateguriye muri aka kanya. Turashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashikirire. Tuba dushimiye kandi na Inosa Kimenyi yayashize hamwe na enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma. Kuri mikoro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana, ibiganiro bica kuje rya Amerika birabandanye.
Thank you.